mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti bamwanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi uyu munsi bibutse imyaka 28 ishize President Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege yarasiwe mu kirere hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe i Kigali. Yari kumwe n'uwari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana hari ku itariki ya 6/4/1994.
Abaye igisabisho cy'inguka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibaza kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe.
Uyu ni President Silvestre Ntibantunganya wahoze ategeka Burundi, hanyuma aho ngaho icyo gihe indege yaraswaga mu 1994. Silvestre Ntibantunganya yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Uwahoze ari Perezida wa Burkina Faso Blaise Compaoré yakatiwe gufungwa burundu adahari, byari mu rubanza ku rupfu rw'uwo yasimbuye Thomas Sankara. Ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili mu ntara ya Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia bugeze ku rugero rwo kwitwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Naho mu Rwanda abanyarwandakazi batangiye gutinyuka imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yari isanzwe yihariwe n'abagabo. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'akakazi cye. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Burkina Faso. Urukiko rwakatiye adahari wahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaoré gufungwa ubuzima bwe bwose, rwamuhamije uruhare mu iyicwa ry'uwo yasimbuye Thomas Sankara. Iyi nkuru murayigezwaho na Frederic Nkundikije.
Sankara yarazwi ko afite ibyiyumviro vya marxisme, yagandaguriwe ku mugwa mukuru w'ico gihugu afite imyaka 37, amaze imyaka 4 ku butegetsi yafashe akoze kudeta. Babiri mu bategetsi bakuru bakorana na Blaise Compaoré ya Saint Kafando na Gilbert Diendere nabo nyene baciriwe umunyororo wo guherayo. Abo bagabo bose uko ari batatu hamwe n'abandi 11 bagizwa uruhara mu rupfu rwa Sankara bari babihakanye mbere. Batatu muri abo 11 barambitswe izera, abandi nabo bacirwa ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati y'itatu na 20. Blaise Compaoré yaragiriwe n'ivyaha vyo kudurumbanya umutekano w'igihugu, gukorana n'abagandaguye Sankara hamwe no guhisha ikiziga ciwe. Compaoré yabandanije gutwara igihugu mu kiringo c'imyaka 47 imbere y'uko akurwa mu yindi kudeta mu mwaka wa 2014. Yaciye ahungira muri Côte d'Ivoire aho ashobora kuba akiba no muri iki gihe.
Frederic Nkundikije, urakoze. Ariko buretse kugenda tuvuge noneho aya makuru yo muri Ethiopia, aho ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru y'igihugu bugeze ku rwego rwo kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu nk'uko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu abyemeza.
Ako kamwe gasaba abanyagihugu kwihereza amabarabara kari utwigoro dushasha two kuremera abasirikare ba general bafashe ubutegetsi, igatuma hatangura urutavanako rw'imyiyerekano isaba intwaro ya gisivile. Iyo kudeta ya gisirikare yarahagaritse intwaro y'imfata kibanza ya Sudani yariko itwara igihugu mu nzira ya demokrasi inyuma y'imyaka irenga 30 ico gihugu kiri mu ntwaro y'agacinyizo kandi cyarakomeje n'amakungu ku butegetsi bwa Perezida Omar Bashir. Iyo kudeta yaratumye ubutunzi bwa Sudani bwari busanzwe bujegajega buyanzara. Igihugu cya Sudani cari catanguye inzira itorosha ya demokrasi kuva aho inyerekano y'urutavanako itumye abasirikare bakura ku butegetsi Al Bashir hamwe na leta yiwe ya Kiisilamu mu kwezi kwa kane umwaka w'2019.
Radio Ijwi rya Amerika, Frederic Nkundikije, rumaze kutubwira inkuru yo muri Sudani aho abaharanira demokrasi basaba rubanda kwamagana kudeta yo mu kwezi kwa cumi gushize. Noneho tujye muri Ethiopia, koko ubwicanyi bwahabereye amashyirahamwe bwabereye muri Tigreya, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko bugeze ku rwego rwo kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Frederic Nkundikije, komeza.
Ayo makuru yatangajwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch na Amnesty International avuga ko ubwo bwicanyi bwakorewe cyane cyane abasivile b'abanya Tigreya. Abategetsi ba leta ya Etiyopiya bamye bahakana ibirego nk'ivyo bivuye inyuma, bavuga ko igihe ingwano yatangura ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 umugambi wabo kwari ukwaka ibigwanisho abakuru b'imirwi igumuye yo muri Tigreya. Leta ya Etiyopiya ntaco yabwishyuye kuri ibyo birego bishasha byashikirijwe n'ayo mashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu.
Frederic Nkundikije, urakoze rero kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi Uburundi bwibutse urupfu rwa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege yarimo na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi bari kumwe muri iyo ndege yarivuye muri Tanzania i Dar es Salaam. Indege rero yarasiwe mu kirere cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4/1994. President Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi bitabiriye igitambo cya misa kuri katedrali y'abakatolika Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya nyakwigendera Ntaryamira. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na President Silvestre Ntibantunganya wahoze atwara u Burundi amubaza uko ibyo birori byagenze.
Bizateguwe nuko byarayitegurwa cyo kimwe nk'uko maze imyaka n'iri tubikora. Habaye igisabisho cy'imbuka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibaza kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagataguriwe umunsi umwe. Hanyuma wakora gushasha je nawe igishasha no munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko baje ngo n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 48 iraheze nk'uko twabivuze, igandagurwa ryiba ribaye mirasoje indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni i Kigali mu Rwanda. Gushika n'umuryango wiwe kandi u Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iryo bara mwebwe ku giti cyanyu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyene mubona gute igandagurwa ryiwe?
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira. No urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe nivyobuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri, abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo, hagati ya mareta. Kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'Abatutsi, hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bo kwicara n'abakiga neza bakaraba icashitse nyene zashitse aho Perezida Ntaryamira yasiga ubuzima agapira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sinokubwira nti byageze uku nyene zagira kwikiranwa, ibaza yuko abarongoye igihugu ku bico gihe nabo bagiye agira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu. Iyo ndishi iyo itangwa nande? Hari byerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na leta y'u Burundi canke leta y'u Rwanda?
Erega uhavungora umbaze ibintu ntazi. Ntuzagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege, iyo ndege kuri ubu nta wuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiransi. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hateganyijwe yuko hari icokorwa. Ibyo ni ukuri, ni ukubwira ngo ndazi nyine hari ico vyoba vyarabaye. Nuba ndiko ndakubesha, ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ntaryamira ubu nyene canke ari inzego z'igihugu zonyene ubwazo, ni ikibazo bonyene bashobora kuronka ibishura.
gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka.
Oya ndandiko ndakubesha ico nzi ico nuko umufaso ni wiwe gusa afise gira ngo uravye amabwirizwa mwamwe agenga abahoze baronguye igihugu afise ivyo igihugu kibukorera nayo kubiraba ivyo vyo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima nukuri sino kubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa.
Ku giti cyane cy'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu ku giti cyane cy'umutegetsi mu Burundi yafite amahanga akomeye cyane rwose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 28 irangiye ata muco uhari ku byerekeye abakoze iryo bara reka n'abari nyuma yavyo kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cyane cyane kuri iryo sanganya mwebwe mubibona gute.
Iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo hanyuma ntamenye koko ingene byagenze ababikoze ntugire ngo biramwohereza mu buzima mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika icyo cyo gusa twakwipfuza nuko bishobotse kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka nuko ibihugu byacu bibiri u Rwanda n'u Burundi nicyo kibazo baragende bakivugana kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo bagafatira kubiriho bagafatira cyane cyane no kubyipfuza burya iyo abantu bashaka barashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkisha.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze murongo w'i Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru barambiwe no guhora bahunga intambara zidashira. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu mu myaka icumi ishize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo.
Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Congo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganira ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri eshatu bahunze bakongera bagahunguka.
Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuze amahoro wirukankanye itungo wenda bakaryiba nk'ejo bundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga aho rero ari ukubura umutekano. Maze guhunga gatatu n'umuryango hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria abantu bamwe baranahagwa ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano Ibugande hano hafi y'umupaka hatunaniye dusubira muri Kongo.
Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi?
Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose wageraho ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite wari ufite itungo wararirire mu buhungiro wageraho ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe batatu n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara.
Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukaza nawe wabuze umugabo muri izo ntambara.
Ubu hano njyewe mfite abana bane ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka itandatu yararashwe yaguye mu masasu twatatanye yansiganye umwana mutoya. Uwo mwana yujuje imyaka itandatu ntabwo azise. Mfitemo n'umwe uhora arwaye y'amasasu avuza aje ayikubita hasi akaraba. Nanjye ubwanjye nabaye pararize igice kimwe kubera intambara ntabwo njya nshobora kwirukanga nucyo ko mbayeho. Nta mahoro mfite mbese mwayino si nta mahoro nyifite.
Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe?
Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa SNDP turagenda tuja mu nkambi hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhunga M23 noneho M23 imyaka icumi rene tuhunga tugaruka. Ubu bubaye ubwa gatatu tunari kugenda tukagaruka noneho twabuze iyo turagana.
ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo niki wamusaba urebye nk'ibazo kiyemo
namusaba amahoro nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava mayi no Kongo kabona nange ngiza ubwisanzure nk'abandi
ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu icyo bahurizaho nuko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego
nta buzima dufite dusa n'abantu bataye umutwe ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere none irihunga nihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo twasanga ko twowe turikoberwa ibyacu nibiki iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwe n'iyuko dufite ibibazo bya buri kanya washaka ngo wagira wabona kandi ukasanga intambara zirabaye nta muri byose nta kintu nyungu yo twobonamo mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu bemaze guhungaho nk'inshuro nkine mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo cyane ndarushe cyane twasaba ko umukongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha kumutekano muzima tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza
kazi yiko tuko biye mu bunagana tuko biye sana lakini leo iradusumba ni ile vita kila siku iratusumbua sana tunapoteza vitu nakimbia uracha vitu mu nyumba barabara watu wanapotea baba imasha iendelee inarudia nyuma sasa tutafanya mwaga
Imirwano muri teritwari ya Rucuro yatangiye mu cumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo ubwo twateguraga inkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya mu by'iyi inama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa M23 nabo bashobora kubabohereza intumwa muri iyo nama Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika dukomereza ya makuru mu Rwanda. Akazi ko gucukura amabuye y'agaciro kihariwe n'abagabo ku rugero rwa rurenze 80%. Abagore batangiye ariko gutinyuka nabo kukinjiramo kandi bemeza ko ari akazi nk'akandi. Madame Kamugwera Vestina amaze imyaka 27 acukura amabuye y'agaciro, Ijwi rya Amerika ryamusuye ku kirombeke aho akoresha abakozi basaga 250. Atinyura abandi bagore kwitabira uwo mwuga wo gucukura amabuye y'agaciro.
Amabuye araza akafatamo mbere hano.
Nese ko mwana ndiswe twicaye mu zutari munsi y'ibisimu. Ubu kitugwiriye twatanga raporo ngo bari muri 50.
Uko ugenda winjira ni kugenda ujya munsi y'umusozi cyane. Urabona umusozi ukuntu urumbaraye.
Uyu ni Madame Kamugwera Vestine Nyirikirombe na Yankuri Jean-Jérique baminuje mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basobanuraga uko bashakisha amabuye. Vestina Kamugwera avuga ko acukura amabuye mu bwoko bwa Wolfram, ibikorwa ashoramo amafaranga menshi kugira ngo agire icyo asagura. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Kamugwera yasobanuye ko buri kwezi ashobora gushora amafaranga akaba miliyoni 40, ayo akaba aragenda mu bikorwa byo guhemba abakozi, kugura ibikoresho, kubatangira ibyangombwa byose bisaba umukozi, agasagura n'amutunga kandi neza. Ntekereza iki kiganiro nibwiraga ko nzashaka Madame Kamugwera tukicara mu nzu tukaganira, ariko ngeze mu birombe bye biri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yasabye ko tuganira maze kureba ibyo akora. Kamugwera yampakaniye ko tutaganira tutinjiye mu birombe, mbanza kugira ubwoba, ariko anyereka ko twari tugiye kwinjira harimo abantu barenga 200 bari hasi cyane barimo gushakisha amabuye kandi bose baza gusohoka ari bazima. Nahaye ibikoresho bambara binjira mu birombe, nemera kujyamo nihagazeho kuko ubwoba bwari bwose. Hinjiramo nakubitanye n'umugore ukiri muto, ntangazwa no gusanga ari wenyine muri 50 z'ubujyakuzimu ashakisha amabuye y'agaciro.
Cyokora ubwa mbere nabanje gutinya, ariko nyuma naratinyutse mbona ndabishoboye.
Ubugiye kwinjira muri uriya mwobo hariya mbona ugende hirya ukomeze gucukura amabuye.
Turabikora, nta mpungenge, nta bwoba rwose, gatuma mbona imibereho nkabona mituweli nkajyana mu matsinda nyine nkizigama ntago ubuzima bukincanga cyane nkuko mbere ntarakabona byari bimeze
uko twakomeza gatumanuka tujya hasi cyane nako twasangaga y'abantu bashakisha amabuye dukubitanye n'uwo bita Shangazi kuko ari mu bakuze bitabiriye ubucukuzi aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ibyo amaze gukura mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye agaciro amaze n'imyaka isaga itatu
niyubakiye inzu
inzu ifite agaciro kangana gute
nk'aka miliyoni eshanu kita abana biga segonderi uwa mbere arimo arasoza ikiganga ndinjira nkacengera hahandi aha ni ahantu horoheje hari n'andi twinjira cyane hasi hashobora ko mara n'indage ariko ndayinjira ntabwo nibyo byose kuko nanyishoboye ku kwezi imana yaduhaye umugisha shobora no kugira n'ibihumbi magana biterwa n'uko magana abiri
mu myaka ishize uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye wakorerwaga n'abagabo kandi nabo ukabasaba ingufu z'umurengera kuri ubu abakora mu bucukuzi bavuga ko bwavuguruwe n'abaminuje basigaye binjira mu birombe yankurije Angelique nubwo yize akaba yaraminuje nawe namusanze mu kirombe wakora akazi kihariye
abakozi bagomba gukora bafite umutekano bakinjira ahantu atari ukwihata bagakora bafite umwuka wo guhumeka ibyo ni ibintu nkontora nyine nkamenya ngo ese bari gukora ahantu hatari gaze bwo muri gucukura uko byagenda kose hari uburyo mukora kugira ngo mwikugere ku bakozi kandi mukoresheje natireri bidasabye ibishoro byinshi niho iyo tumanutse hasi mu ndake zijya hasi cyane hari aho tugera umwuka ukaba mukeye kwa twakifashisha nk'utumashini
iyo winjiyemo hariya mukuzimu niko ndiko navuga ugenda wumva ntabwo ufite
ubwo ntabwo kubera ko byagenda kose tuba twarakoze ku buryo nta kibazo hateye
nubwo uyu murimo uhemba yankurije amafaranga yishimira ariko avuga ko hakiri ikibazo cy'uko ufata
nk'umusore utasobanukiye ibi bintu yatekereje yumva ari ibintu bikomeye se umukobwa wirirwa mu birombe yurira kumva uwo mukobwa ntashobotse ariko mu by'ukuri turashobotse kubera ko mu birombe nta ntambara irimo nta buraya burimo ntago ari imirimo yo kwitakura cyane ngo wumve ko watakaje imbaraga zirenze ku buryo ubaye n'umumama wakomeza ukabikora abasirayironge nabamara impungenge kuko nta mpamvu yo gutinya ngo umuntu ukora mu birombe w'umutekinisiye oya
Kamugore Vestine ari mu bagore ba mbere batinyutse kwinjira mu bucukuzi yasobanuye urugendo yanyuzemo
ducukura amabuye ari mu bwoko bwa wolframu dushaka imashini dushaka amashanyarazi dukora n'uruganda wabibonye tugamije kugira ngo umusaruro wiyongere bigenda bikorwa gahoro gahoro kuko wabonye nk'iriya tano ya 2009 wabonye ko igeze muri metero hafi 300 kandi ifite ubujyakuzimu bwa metero 60 ari amatano agenda agerekeranye ariko ubu bageze mu bakozi 235 bahembwa buri kwezi batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batunzwe n'umwuga w'ubucukuzi uyu munsi umugore utwumva icyo namushishikariza nuko ibintu byose bishoboka kuko nanjye nabitangiye numva ko bidashoboka ariko kubera kugira umuhati byarashobotse
ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bwasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka bugaragaza ko hakiri icyuho mu bagore bakora uyu mwuga ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora nk'abayobozi b'abandi bakozi bangana na 26.2% mu gihe abagore bafite ibirombe bari kwiga 5.4% Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze kuri iyo nkuru noneho tujye mu Burundi abahinzi bo mu ntara ya Makamba Gitega Bururi na Kayanza barinubira ko umusaruro wabo w'impeshyi utazaba mwiza bababajwe nuko bishyuye ifumbire ariko uruganda Fomi ruyikora rukora amafumbire rubahanye kandi nabi ni inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
ukagenda Makamba ntugironke ukumva ngo iri kizi ngoma ukagenda ntugironke ugiye mu kayogoro ho akubwira tekate
uwo ni umwe mu barimyi bo muri zone Nyange komine n'intara ya Makamba yariko yidoga ko ikiringo cy'irima y'impeshi caheze atafumbiri ku yaronse eka n'abandi barimyi bari barishe ku gihe yabashikiriye itevye atace kibamariye
mu bisanzwe gucegwa dusa nk'abakiriwe ikibazo cyangiri bamwe bakayironka abandi ntibayironke
cyabitumye twarose yangeri bitevye tugironka itevye kubera harahiza bakazana nyinshi mugabo twenye dushikiriwe ikacha yose twara bagwiza tunga nico gituma twe tuyibura ironka abantu bifise ukazubona batwaye imifuko 10, 20 nawe wiyandikishije agafuko kamwe ugacuyibura uko nyene uhenda ngo niyo amashyira hamwe
inkurikizi rero nuko harabahitishijemwo baratera ibiharage n'ibindi biterwa atamwavuka izungu bakoresheje imima yabo igacha yononekara
ndafise kivicinto ri hajya hipfu kubyo bwuko twiteze yangira tukayibura ntizya zarapfuye kuko narabuze bitabitse nashangira gut utubona tabiye mwikwize mugabo harya hipfu murabona byarapfuye kuko ntacho naronse ntabitse
ikibazo cyo kubura ifumbire cari bonekeje no mu bindi bice by'igihugu ko mu ntara za Gitega rw'igina Kayanza nkuko bagenzi bacu bashobye kuvyibonera kubera rero ico kibazo cagiye kiribonekeza haci haba umugwi w'abantu bifise bacabaguri yo fumbire kubwinshi kugira abagaruke kuyigurisha ko banyagihugu
bashobora gucira 150 iyo mufuko ni 29 cyaka kubwira ati cyeza ni rya brodero ndayihuguriye kandi nta baguha bimwe 129 yika acha guhi 205 ugashobora bemera kwadoduruva ni rwaruho niyo babandi cyusanga ama moto yaduca ko ngaha ngo niza amashira hamwe kandi ari babandi bamenya iyo banyegeza ukazusanga abagaruka ko zitudandaza
bivanye nuko batarose ifumbire uko bitegerezwa abarimye bakaba tacho biteze kinini ku mwimbo w'ivyaremwe ku mpeshi bagasaba kwitangwa gifumbire yoba ku mugaragaro bose bakaronka atamwana n'ikinono
umwembo urashobora kugabanuka kubera nyene duteye igihe kiki bose bayuko angeriziye natwe gwe bato bato rijya ry'ubwa mbere twoshikirwa bakareka guha abo bakire bakize natwe gwe tugashikirwa bakaduha
mustaneri wa komine bugendana mu ntara ya Gitega bukuru Beatrice ikomine nayo nyene yagize ico kibazo nawe nyene nabona ko umwimbo utazoba mwiza na gato kandi hakaba harabaye imyidogo myinshi mu barongoye
abene gihugu bagumye barindiriye kuko murazi yuko bari ha avance mugabe ifumbire hage haraza duke none rero usanga abene gihugu bakoma bidoga twe turiko turaraba tubona dufise ubwoba kuko benshi ntibateye hari habateye mu mase y'ikirundi gusa bahuretse hose rero n'ukuri hari imyidogo myinshi ku bijanye n'ifumbire
reka no mu ntara ya Bururi abarimye ntibarose ifumbire ikwiye nk'uko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenza Maso agasaba ko iyo fumbire yo zirashikirizwa abarimye ku gihe kandi abarishe bakayironswa ikwiye
abarongoye ikigo ca fomi n'abajejwe by'uburimi n'ubworozi mu bushikanganje bazofata ivyigwa bakagira hamwe bakaraba ibya bene gihugu bakeneye mu ntara kugira ngo babe babishize imbere kuko urazi ko bari hakare hama iyo fumbire ikaba yajeho ahubwo ngasaba yuko nivyo bigo boza barashira ko ibirenga ko biya bitamarije do securite
kuri ico kibazo kivugwa mu gihugu kikijanye n'ikena gifumbire umuvugizi w'ubushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi yaragize ico kivuze ko mu kiganiro cabaye c'abavugizi mu kwezi kwa ntwarante umwaka 2022 yishuye ahumuriza abarimyi ko mu bushikiranganje ico kibazo bagifashe mu minwe
yarabonetse neza yuko abasazi ifumbire babaye beshi cyane abakora mu bushikiranganje ijyano hino ikora kwikana iki kibazo ku neza y'umurimyi ubu rero mwaza ko yarakaje kugenda kugira ngo duhumurize abene igihugu umve yuko iki kibazo cy'ifumbire kiri mu myitwariko ya leta kandi kiba tagikurikirana
icyo kibazo cy'ibura ry'ifumbire si cy'uno munsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2022 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervain Irakobuca yarakoranije babantu batari bose abajejwe uburimyi mu gihugu n'abajejwe ububiko bw'ishyirahamwe FOMI rihingura iyo fumbire bakorera mu gihugu cyose kugira bavugane icyo kibazo cikena gifumbire mu gihugu muri iyo nama harashikirijwe ko intara 10 kuri 18 zigize igihugu arizo zitarashikana ibice 50% mu kuronswa ifumbire imbura na totahaza kandi ari ikenewe cyane ku bitego by'umuceri ibiharage n'ibiraya umushikiranganje Gervain Irakobuca afatiye ku myidogo y'abarimyi yaciye afata ingingo ko abajejwe gutanga iyo fumbire botandukanya ihabwa amashirahamwe akora ivy'uburimyi n'ihabwa abarimyi basanzwe kugira ico kibazo kive mu nzira ariko gushika ubu iyo ngingo bikaboneka ko ataco yafashije kuko imyidogo y'abarimyi yagumyeho
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyo nkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo ku kibazo cy'amafumbire mu Burundi dushorejeho amakuru twabagejejeho zimwe mu nkuru z'ingenzi uyu munsi Burundi bwibutse imyaka 28 ishize President Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege yarasiwe mu kirere cy'i Kanombe i Kigali President Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi barimo Sylvestre Ntibantunganya wabaye umukuru w'igihugu Ntaryamira amaze kwitaba Imana bitabiriye igitambo cya misa kuri Katedrali Katolika Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya Ntaryamira ndabashimiye cyane rero maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika mugoroba mwiza murakarama